Y Niswit Jamelik. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ho ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo we akaburungu radio yacu voa.com umwanya w'ikiganiro muri isanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura
ndi hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Imigwi itandukanye y'abarundi ibandanya gutanga intererano ku kuntu amahoro n'umutekano byosasagara mu gihugu kugira ngo Burundi bufate inzira y'amajambere muri iki gihe ibwirizwa nshingiro ryahinyanywe ryatewe ku igikumu hamwe n'inyuma y'uko Perezida Pierre Nkurunziza atangarije ko atazasubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Abarundi batari bake baribaza ikintu cyo tuma amahoro nituze bigaruka mu gihugu. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye abarundi kazi babiri bagize uruhara mu biganiro byahuje abarundi mu mwaka w'ibihumbi 2016 kugira ngo nabo nyene batange intererano yabo y'ukuntu abarundi bosubiza hamwe. Turi kumwe na Professor Marie Louise Baricako ayoboye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, Mouvement des Femmes Filles pour la Paix et la Sécurité au Burundi. Mirweneza Marie Louise Baricako. Twatumiye kandi Pascal Ziminani ariko asozera amashuri ya doktora muri Université ya Ottawa, ariko umurongo wiwe wa telefone nturiko urarengana, turaza kubandanya tumuhamagara kugira nawe agire icyaterera nk'umutumire muri iki kiganiro. Tutarambiranye, reka dutangurire kuri Marie Louise Baricako. Ikintu mubona cyokogwa muri iki gihe cyo tuma abanyepolitike bose bakorera hamwe ku nyungu z'u Burundi n'abarundi ni kihe?
Ikintu cya mbere gihambaye gikenewe ni uko abo biganiro, simvuze ibiganiro nka bijya byarusha, simvuze ibiganiro nk'ibyahehe, mvuze ibiganiro by'abarundi bicarana bakaraba ingorane u Burundi bumaze n'iminsi, bakaraba ibyo byose byatumye tuguma hahandi twamatu tuje imbere dusubira inyuma, bakaraba yuko bo kumvikana kuri sisitemu dutwara idutuma tudasubira muri izo njyane kandi tukacicira inzira y'ukujya mu iterambere igihugu gasubira guhagarara. Ibyo biganiro birakenewe kandi bitabaye ntituzoshobora kugaho turi.
Nikihe ubona niyihe ntambamye ikomeye iri hagati y'izo mpande zibiri ituma bataja hamwe ngo baganire?
Intambamye ihari ni uburyo abadutwara babyifatamo. Barafise inzira batoye yo gutwara igihugu ku buryo budashiramo abanyagihugu, ku buryo bukumira, ku buryo buhonyanga amategeko, hakaba abandi banyagihugu nabo bagira ati ibintu ntibishoboka, ntibishobora kubandanya gutya, bagaheza ntibahunze. Badahuje rero baravuga ngo niyo mivugo itanu wifashe ikirindi. Wari afashe imbugita, icyo kirindi cy'imbugita agira ati jewe rero ndabishaka gutya kandi ndabikora gutya, akagomba gukoresha agahotoro, akagomba gukoresha inguvu, hama ntibeheze ngo bikunde. Aho rero ni hamwe tugira tuti tugaruka ku masezerano y'Arusha, kuko niyo yari yafashije Burundi abarundi gusubiza hamwe no kugerageza gusubira ku ngubu umwe kumwe twahora kera. Ubu rero ayo masezerano ateza kugaruka, niwejeje kuba ibwirizwa shingiro rishasha. naho umukuru w'igihugu yavuze ngo ntabyosura kwitoza kandi twizere by'ukuri ko azobyuma ko kandi ni byiza cyane byo turabishima naho yavuze ko atazokwitoza byo bari nishu y'igice cyo ari gice cy'inishu ku kibazo dufise kuko ibyo bwirizwa shingiro byaraye rito sibwirizwa shingiro izotuzanira amahoro sibwirizwa shingiro izodusubiza abarundi hamwe sibwirizwa shingiro izodutuma tuva muri aka kaga ngo duhaguruke tuje imbere ni ukuvuga ko tuzosubira gusubira inyuma tugasubira hahandi bimwe twari twarumvikanye i Arusha hanyuma tukagira tuti ubu rero ngo ntibishyirwe mu ngiro kandi dushireho ibituma uzobirenga ko ashobora guhanwa igihugu kije mu nzira gitwagwe muri sisitemu ishobora kubona iti ibi ni byo byiza ibi ni byo bibi ibi ni byo bitegerejwe n'ibyo bizotwara abanyagihugu iyo bashaka kuja mugabo n'ukuri gitwagwe mu buryo bubona iyo tuja kandi bushobora kuhatujana gushyiramo ibikenewe byose kugira ngo tuhashike haryamye tubona ko ariho turinda kuja igihugu cy'u Burundi gisubire gihagarare.
Muravuze ko iryo bwirizwa shingiro rishyashya mutabona ko rizotuma ibintu bitera bijya imbere mwabisigura n'izihe mpamvu mufatira ko
icyo fatira ko icyo bwirizwa shingiro iryambi cya mbere rihonyanga amasezerano y'Arusha hanyuma uko rero yahonyanga nicyo kintu twari ko turubakigura ko nicyo kintu twari ko turagira tuti kiriko kiradukura muri za mbyane twamyemo imyaka myinshi ubu n'ukuri Burundi wabona ko butanguye kugenda ariko icyababaje nuko ayo masezerano yarahonyanzwe barayahakanye ntibayashyize mu ngiro iryo tege bwirizwa shingiro rero rije kubiheraheza kuyakura mu nzira iryo bwirizwa shingiro ryatowe mu mwanya utari wo ryemejwe mu mwanya utari wo mu mwanya igihugu kiri mu kajagari abanyagihugu bamwe atariho bari ata mwanya mwiza wo kugira ngo abantu bumvikane babirabe hirya no hino barabe ibyiza barabe icyofasha Burundi akigwa mu nzira yo kugira ngo ihotore icisa yishaka ubu rero iryo bwirizwa shingiro nta kintu na kimwe cyo kubaka Burundi kirimo hari ibintu byo guha abantu bashaka kwiha kugumizaho sisiteme itadufasha kugira ngo igihugu kigume gifiswe mu minwe ni mugwi umwe niko nabyita kuko naho Pierre Nkurunziza yabwiye ati sinitoje akagumizaho ya ntwaro nyine ni hahandi tuguma hahandi ni ukuvuga ko iryo bwirizwa shingiro nta kintu na kimwe mbona cajemo gishasha kiko kiragira kiti reka duteze imbere Burundi reka twugurure Burundi kiri igihugu abarundi bisanga bumva ko batekaniwe kandi babona bashobora kubukorera bakabuteza imbere nta cajemo.
Murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise Innocent uratumva Innocent uratumva ego watubwira irindi zina naho hamagaye uri ego mufise ikibazo canke intererano
ego hamwe n'ikibazo kandi intererano
ego
ego kandi twebwe hano mu Burundi turakeneye nk'umutekano mwiza kandi urabona ko twari tuwusanzemo natekereje nk'umurere rero ko umukambwe cy'ubwitwe yavutse yuko abahuje bose ko beza ine mu Burundi bakaza bakitegura amatora kandi bagatora n'umukandida ino mu Burundi na kongerenge babwiye yuko ko beza hamwe tukifatanya hamwe nabo nabo nyine bagashyira hamwe abo bifuza imbere yabo amatora akagenda neza nka twebwe niyo twari dukekanye neza nkasaba yuko bose nyine tugategurira hamwe aya matora wazi nawe nyine ni mukambwe sinzitefekete yuko ejo witegura yuko kujeshya umukandida imbere yabo hari kintu kibazo nyinshi nari nkeneye gukerera.
Murakoze Marie Louise muhavuga ko iki
ni byiza izo ariko aravuga jewe ndabyumva gutyo nanje igihe cyose bitazoba birashoboka ko amahoro agaruka mu Burundi ngo Abarundi bashobore gutaha iwabo bagiye hanze bashobore gutaha iwabo kandi bazi neza ko atabwoba bafise ntibizoshoboka kandi nta matora azoshoboka amategeko amatora ahumuriza bose kandi bose biyumvamwo kandi bose bajamwo uko babyiyumvamwo ntazoshobora kuba mu gihe cyose tuzoba tukiri mu bihe nk'ibi turimo muri uwo mwanya muri uwo mwanya I Burundi hari abariyo hari abandi batariyo si uko batabishaka nuko byabaye uko byabaye gushikaho barinda gukinjura bakaja hanze aho rero birasaba yuko amahoro agaruka mu Burundi umutekano ugaruka ukagaruka ruwa bose hanyuma bya biganiro navuga bikaba kugira ngo twumvikane kuri kuzogendera kuko nk'uyu munsi yengoze yaravuga ati cyose ndasura kwitoza turabishima cyane mugabo mu gihe naho tokwitoza twoguma tugendera muri iyo system nyene bizoba ari bya bindi nyene yabaho cyangwa uwundi nta kizuba cyahindutse tuzoguma muri ka kaga nyene twarimo hari aho tuvuga ko by'ukuri igihugu akadoga k'igihugu kagigwa n'abakirongoye yabarongoye igihugu bafite intumbero nziza yo gutwara igihugu mu nzira iraba kure ibateza imbere igashira igihugu imbere n'abanyagihugu imbere ntishira imbere amaronko cyangwa imeza y'akagwe gatoyi iminsi yose kazaza k'igihugu kari imbere kandi karaboneka kandi karateza imbere mugabo iyo naho bihindukiye bikaba ibintu bihonyanga amategeko bidahana inkozi z'ikibi bigirondera amaronko y'abakeyi iminsi yose hama kajagari nk'uko icyo rero kidahinduwe ngo dusubiremo tuvugane neza ngo dushinda gutwarwa tuzoguma hahandi nyine nta kizoshoboka naho twogira amatora tuzasubira tugira amatora ubwa mbere bwoga amatora nyine aduhungabanye muri azi nyine byaba bigenda mu Burundi amatora aduhungabanye hanyuma ndike yavamwo kiduhungabanye gusumba numva rero ibyo uyu savuze nanje ndabishyigikiye
murakoze twabandanije duhamagara wundi mutumire wacu madame Pascal Ziminani turashobaye kumuronka ku telefone turakuramukije madame Pascal
namahoro
yego twariko tuvuga ku vyerekeye ibiganiro namahoro n'umutekano mu Burundi ngene byo shikwako nashaka ndababaza ikibazo nabajije mutumire wacu wa mbere Marie Louise Baricako nikihe mubona cokogwa muri kigihe co tuma abanyepolitike bose bakorera hamwe ku nyungu z'uBurundi n'abarundi muri kigihe
je nibeza yuko mu minsi itari mike bagombye kongera guhura ibiganiro byaje hagaze bya rusha bigasubira hama abarundi bakongera bakicara hamwe mugabo ubuhoho bicaye hamwe bakicara hamwe bafise intumbero yo kubaka nibicare hamwe bafise intumbero yo kuzana kira muntu afite position yo kuvuga yuko je watari ibi bivuzwe nta kizoba je watari ibi bampaye nta kizoba bahure kugira ngo abari hanze y'igihugu bashobore kumvikana abari mu gihugu barabire hamwe kuva bashaka gutaha kugira ngo bakorere politiki ndani mu gihugu
mwaragize uruhara mu biganiro byahuje abarundi kuva mu mwaka w'2016 mufatiye kuri ibyo biganiro ibyavuyemo kugena bitagenze neza nikihe mubona muri ibyo biganiro by'ubu muri ko musaba byo huza izo mpande zishyamiranye za politiki nikihe cokogwa kugira ngo haba karusho kuri ibyo mwagiye mwagize mu ruhara muri kahise
nje nibaza yuko ndavye ibyo bamwe bavuga n'ibyo abandi bavuga hariho amakenga kuri bamwe bavuga bati twebwe ibintu by'ibiringo bidahera mu gihugu ntabyo dushaka mugabo ntihayeze umwanya iminsi myinshi umukuru w'igihugu yavuze yuko ikiringo cyo cyanyu mariki arimo kizohera mu 2020 nibaza rero yuko ayo makenga yavuye mu nzira yo kumva yuko Nkurunziza atazongera kwitoza nyuma y'2020 icyo kintu kivuye mu nzira rero nibaza ko abari bafite ayo makenga bamaze kuronka inyishu ubu rero nabo bashobora kwicara akavuga bati ubu kuwo twabonaga nkaho mengo niwe ntambamye atazusubira kwitoza reka rero twicarane tuvuge tuti après 2020 hazaba hari iki mugabo après 2020 igomba gutegurwa ubu
ariko hari abavuga muri abo batavuga rumwe na leta nk'abanyepolitike ko batemera ibyatangajwe na president Nkurunziza ko atazosubira kwitoza mu mwaka wa 2020 bakavuga ko bazovyemera babibonye ko yoba yaravuze no mu mwaka wa 2015 ko atari gusubira kwitoza mu kiringo cha gatatu aho mu bishurangwe
sindi mu mutima wa president Nkurunziza kugira ngo menye ibyavuze n'ibyo adasubira n'ibyo yisubirako ibyavuze hama ntabikore mugabo je nibaza yuko muri 2015 namba narumvishije neza yarahiye avuga yuko icyo kiringo cyo cyanyuma kandi je ndi mubamushigikiye ndi mubamushigikira muri 2015 muri 2016 muri 2017 kubera nabona yuko yari mu mategeko yiwe yo kwitoza hama no muri 2015 akaba yarabivuze clairement yuko atazosubira kwitoza ubu muri 2018 arasubiye arabivuga je rero sinibaza yuko umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ibintu kabiri public mu madiskuru abantu bose bumva hama hashika 2020 akisubira ko je sindabibona simbona icyatuma yisubira ko
abo batavuga rumwe na leta baravuga ko kuba ya tumye ibwirizwa nshingiro rihinyanyugwa akatera umukono ku ibwirizwa nshingiro rishasha batumva ingene yo bigira mu nyuma gaca abisira muhavuga kwi
guhinyanyura constitution y'u Burundi jewe since abarundi tubona ikintu tubona ibintu mu buryo butandukanye kandi birasanzwe kuko abana baturabana abantu twese jewe guhinyanyura constitution y'u Burundi mbona nkaho mengo objective yari ukugira ngo ama contradiction yari muri constitution ya kera avemo situ mu bintu bijanye n'ikiringo kuko urabye nk'ibyatera ingorane muri 2015 bamwe baravuga bati oya constitution ivuga ibiringo bibiri nturenga abandi bakavuga bati constitution ivuga ibiri deux mandats au suffrage universel direct nanze nkaba nari muri abo basomye constitution mvuga nti ni deux mandats au suffrage universel direct donc abanyagihugu muri 2005 ntibatoye baratoye 2010 barongera baratora 2015 ni manda ziwe zibiri azifisi uburenganzira hakaba n'abandi bavugaga bati hoya nibiri ngo bibiri ntibirenga 2005 2010 2015 ararengeje urumva rero je nibaza yuko guhindura constitution yakuyeho byakuyeho icyo izo contradiction cyangwa izo confusion zahora ziduteranya nk'abarundi bamwe bagasoma ibi abandi bagasoma ibi hamugasanga biradutandukanyije kubera tutako turabitahura cyo kimwe
kuba twumviriza mwibwirizwa nshingiro rishasha ritegekanya ibiringo bingahe by'umukuru w'igihugu abato babizi
pardon
ndi abato babizi ibwirizwa nshingiro rishasha ritegekanya ibiringo bingahe by'umukuru w'igihugu
ngira nimwe bwo mu bitubarira
nta byo ndasoma neza sindabizi nicyo gitumana ndi ababajije nayiba nibajije ko mwoba mubizi
oya ntabyunze
murakoze tuze ku ba twumviriza baduteye aka mode ufite Jovan ku murongo wa telefone Jovan uratwumva allo allo Jovan uratwumva Jovan nitwe kumvikana ku murongo wa telefone tufise parfait uratwumva ewe tubwira huri nirindi zina ufise ikibazo canke intererano yego allo murakoze madame Marie Louise ngomwishura ara vuze ngo abantu baguma baharira ku kiringo cha president ngo bakirondera ku iki
hariho umwanya babiharira ko uye ababiharira ko sindabizi kuko jewe mushate kumenyesha ndavyumvira ko ya yarabivuze ko atazosubira kwitoza kandi agani boni ko yabivuze azobikira mugabo ico ndiko ndavuga jewe ico kintu kimwe bigituhaye inyishu y'ibigoye Burundi ubu kuko Burundi aho byahereye mu mwaka wa 2015 hariho ibyabiteye hariho n'ibyavuyemo ivyo byose ubu dutaza kubisubiza mu buryo imbere yuko tuvuga tuti uburyo turatanguye inzira y'ugutegura amatora no gusubiza ibintu byose ku nzira kugira ngo igihugu gisubire kujya mu iterambere. Mugabo nayo hari icyo barongera kukinyingo ni ukugira ngo tumenye ingene Burundi butwagwa, baravuga n'itegeko ngo Abarundi bavuge ibyerekeye ikiringo cy'umukuru w'igihugu, kuko icyo ni kintu cya bose n'icya twese cyumwe. Icyo bakirondera ko kugira ngo bamenye ingene bigenda, kugira ngo bamenye ingene bakurakuranwa, kugira ngo bamenye ingene abantu babisikanya muri icyo kibanza. Icyo kibanza ni cy'Umurundi wese abikwiye kandi abyerekanye hanyuma agatorwa.
Aho muravuga iki madame Pascazi kuri icyo kibazo cya parfait?
Uyeje nibaza yuko kugira ngo Abarundi babe preoccupe n'ikiringo basedroit yabo, kuko Abarundi twese tugomba kumenya tuti umuntu aturongoye azoheza ryari, wundi azoza ryari, hama uzoza nawe azomara imyaka ingana iki. Nge nibaza yuko ibintu by'ikiringo kubivuga n'ibisanzwe muri politike deba zose zirekeranye ingene igihugu kigomba gutwarwa, nibaza yuko zirekuriwe.
Ego Efraim aradutera kamo nawe. Efraim uratwumva? Alo Efraim?
Alo ndabumva.
Ego irindi zina ahuri n'ikibazo cha intererano?
Yego ndi mu gihugu cy'Rwanda banitwa Alvan Efraim.
Ufite ikibazo?
Nagira ngo mbashikirize.
Ego
ibibazo by'Abarundi bireba Uburundi bwo nyene, nibo bakagombye kwicara bakaganira bakareba ingene igihugu cyabo cyoyoborwa. None rero kuba umukuru w'igihugu yaratangaje yuko atazosubira kwitoza, icyo numva atari ikibazo, ahubwo ku bushake bwiwe niba ashaka kubahiriza icyo ibwirizwa shingiro rivuga azobigenza uko nyene yanditse. Nero na yanjye niyo ngiyo. Murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga aho twatumiye abadamu babiri Madame Marie Louise Baricako na Madame Pascazi Minani. Tubandanye kuri iki kiganiro. Professor Baricako, ikintu mubona gikwiye gukorwa cyo tuma Abarundi bataye igihugu batabuka niki? Leta y'u Burundi yokora iki? Abatavuga rumwe na leta bakora iki?
Ikintu cya mbere ni uko inyishu yose izova muri ibyo biganiro ku muganda bivuga burya ko haba ibibazo byo kutumvikana mu gihugu canke mu muryango canke ahandi hose abantu bahurira ni bisanzwe cyane, birajanye n'uko aba bantu tubayeho. Mugabe ingene duca tubikoreramwo nico bitandukanya igihugu gitwawe neza n'igihugu gitwawe nabi. Ubu rero twebwe twaragiye mu gihugu gitwawe nabi turaja mu kajagari aho turi uno munsi. Kugira ngo abantu bashobore gutaha hari ibintu byinshi bitegerezwa gutorerwa inyishu. Hariho umutekano uteza gusubira kugaruka, amategeko agasubira agahabwa agaciro, hanyuma kandi abantu bagashobora gusubira kugira imvugo yo gusubiza hamwe n'ingiro yo gusubiza hamwe. Hari ibintu byinshi bituma mu Burundi uyu munsi nawo bogeye bati turuguruye muze mutahe, ngo bagabwiye uti banza murabe neza ko ibyo bintu ari byo cyangwa ari umutego. Kubera iki? Kubera ukwizerana kutagishoboka atakikozwe nibyo tuda kwa nasubira kwizerana. Ubu niho mvuga nti harakeneye bya biganiro, harakeneye kumvikana kuri ya sisteme dutwara, harakeneye za ngingo zo gusubiza agaciro amategeko, guhana abakora ibyaha, kubuza abantu bakora ibitari byo. Hariho ibintu byinshi biba mu Burundi n'uyu munsi nabo bavuga ngo hariho amahoro, ibintu byarahindutse bimeze neza. N'uyu munsi bacatabariza abantu kumva banyitse, baratwaye, bafashwe, bagiye, nta wuzi iyo bari. Ibyo byose ni ibintu bituma atawotekana. Aho rero ibyo bidahindutse atakintu na kimwe gikozwe kuri ibyo ntibishoboka. Hanyuma rero tukaraba uburyo bwiza bwo guhumuriza abantu, gutuma abantu basubira kugira icyizere cy'uko igihugu ari igihugu ushobora kugenda ukagaruka atakikugoye. Ibyo rero bitaraba, ibi byose turiko turavuga amatora, iterambere, gusubiza hamwe ntibizoshoboka. Icyo rero nicyo kintu mbona gikwiye akandi cya mbere gisabwa ko ubutegetsi buhindura imvugo n'ingendo.
Murakoze.
Umuntu ashobora guhindura imvugo n'ingendo yekaita bigahumuriza mugabo birategerezwa bitegerezwa kuba kugira ngo Burundi gusure ngo Burundi
murakoze mweho madame Pascal Ziminani kuri cyo kibazo nyene muhavuga iki
bazaye ikintu cyagomba gukora kugira ngo bari hanze batahuke no kwasira umutekano w'abarundi bose iyo nayo ni responsibility y'umurundi ahari hose abarundi bari ndani mu gihugu abarundi bari hanze mu gihugu twese tukumva yuko nta nyagupfa nta nyagukira je nibyo namanamvu navuze ikibica abarundi nuko hapfuye umuntu atari muri kote yacu twumva nkaho mengo yarakwiriye rupfu hapfu ari kuri kote yacu tugacara tujya ngaho tukavuga tuti hari umuntu yapfuye ico kintu abarundi nitucikuremo umuntu n'umuntu peu importe position yaba ariho ari position y'ubwoko ari position ya politique yishwe abari kiremwa muntu imana yaremye gitwawe n'undi muntu atagombye gutwara ubwo buzima urumva rero umutekano ku barundi bose twishire mu mutwe yuko ntanya gupfa ntanya gukira twese turabarundi kandi twese dukwiriye kubaho uwo mutekano rero nibaza yuko ntabwo twavuga ngo ni guverinema igomba kuwasira wenyine guverinema iri responsable ya territoire y'u Burundi n'abarundi bose mugabo guverinema yonyene tumuze tuti abaryo yasira umutekano hama bari hanze nabo bakaja baza bagatera bakica abanyagihugu bari mu gihugu kubera babakiza ibi nibi binibi urumva aho naho tuzoba timo turigirira nabi kuko abo twicisha canke twica bashobora kuba tayi batavuga kimwe rumwe natwe mugabo n'abarundi nkatwe urumva rero ikintu mariri bizavuze ndagishigikiye cy'umutekano mugabo nagomba nongereho yuko umutekano ni kira murundi ahari hose ari guverinema ari societe civile abari mu gipolisi abari mu gisoda abari muri guverinema abari muri parlement abari muri sena twese nk'abarundi n'abarundi kazi tukumva yuko umutekano w'umurundi peimporte ubwoko bwiwe peimporte parti arimo peimporte ishyirahamwe arimo tukumva yuko umutekano w'umurundi n'umurundi kazi ari responsabilite yacu twese yuko tugomba kwasira iyo ntuze uwo mutekano
murakoze radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga tugaruke ku mirongo ya telefone Emile yaduteye kamo Emile irindi zina urihe uhamagaye urihe alo Emile ndi turushobe kumwumva turamutakaje ku murongo wa telefone dufise Jean-Marie uratwumva
ego ndabumva cyane
watubwire indizina nahuri
ote apungimana Jamari amanga banderere mu ntara cy'Ibitoke
mu Burundi
okay
ego ufise ikibazo canke icyumvira uterera
okay ni kibazo ngomba kubaza mama wacu Jamari Lise sipasi ko ari uko nyine yitwa
ego mubaze
okay nakomanda mubaze kinde ari umunyapolitike nde arakunda Burundi kama nimba kundi Burundi niziki bari kuba rakora kugira Burundi umurundi wese hari yunze ko afite umutekano kandi ko ari mu gihugu yishye kama ikindi kibazo cya kabiri z'ukuri kawo Burundi bugeze kweri twese ntago twifuza ibintu byo guhunga byo kwiruka z'amasoro z'iki twese twifuza amahoro mu gihugu none mu gihe bagomba bagwanira aho batahe hari bamwe bari hanze ku bihugu byabo bagiye kurondera ubuzima bagiye kwiga abibereye yakoze ubuzima bwabahiriye none bashaka bagwanirize inyungu zabo mu gushaka ko abanyagihugu bato batu tubura amahoro
murakoze mu mwishure madame Marie Louise
jewe nagenda mubwiye ko nkunda Burundi cyane gose ndabukunda ndakunda n'abarundi kandi cyane kandi nkunda abarundi bose uri kurambaza ko noba yowe yibaza ko noba ndi mu bahunga abanyamahoro y'u Burundi yanyihenze ko kuko ntabyo nshobora kandi ntabyo ndota ndakunda Burundi ndakunda amahoro y'u Burundi ariko nagira nungikanye ndamubwire yuko nkuko no kwishora na madame Pascalzi amahoro y'u Burundi twese turayajejwe n'ibyo umutekano w'abarundi kestra ujejwe mugabo ufise icyo bita mu gifaransa responsabilité ya mbere y'amahoro n'umutekano w'igihugu cyose ni leta rero nigaheza ikamenge nishiramwo abanyagihugu bose bakiyumvamwo ko nabo nyene bafite ico bashobora guterera mugabo ubijejwe ubibaza ubyishuzwa ni leta rero abarundi bari hanze basohotse nabahunze nabagiye gusaba kazi bose bakakaronka bakiberayo bose baguma ari abarundi kandi bose baguma bafise uburenganzira kuba mu Burundi munsi bashaka no kuva mu Burundi munsi bashaka mugabo ntugende kuko womowe ntugende kuko uri kurahunga kuko izo nta ndumwe byoshimisha ntawo byonezera ivyo rero twe turifuza yuko byohinduka Burundi bugasaba kuguruka bukaba igihugu cacu tukakibamwo tukagitahamwo tubishaka kandi tuvyiyumvira mugabo ahandi hoho ndiko ndahumuriza uyo muntu ambajije ikibazo ndakunda Burundi kandi ndakunda Barundi hanyuma hasigaye twese turiko tuvuga bimwe amahoro turiko turavuga iyo twese turiko turavuga amahoro mu muhari w'abakinyizi n'abigende ahandi amahoro n'umutekano mu Burundi tuvuga amahoro y'abarundi bose ntawe dutora kandi ntawe tuvuga ngo aragapfa reka ubwa mbere bwobwo nta gihano nta pendomore iriho mu Burundi kuko ariko atakiri hico nta murundi n'umwe atirezwa kwica umuntu wese yishe umuntu yategerezwa kubibazwa akabihanirwa uwari we wese yishe umuntu yategerezwa kubibazwa akabihanirwa urumva rero turondera amahoro y'abarundi abarundi bose iyo bari hose na cane cane ku isi y'u Burundi
murakoze ubundi adutera kamuni Gilbert watumva
cyane
ego irindi zina
ni kamenyero
uri he
ni Quebec muri Canada
ikibazo canke intererano
je wasise hanini ya ikibazo
yego
cyane cyane za kuyadresa kubonza kukibanda ndabaza cyane uwo mudamu mbari Louis
yego
nagomba ndamubaze ikibazo kimwe icyo nohera ko nuko muri gihugu cyari cyo cyose hariho opposition hama misi yose opposition ikora igwanya leta ivuga nti no ibi bintu ntibigenda neza bo bagakora kugira ngo baganye ntuze yatere bagende banyagihugu agihugu ariko ngo opposition ngo igenda ikicara hamwe igakorera hamwe na leta nuko ahubwo nini nta opposition iri kagira hama nkacangaruka ku kintu kijanye na Arusha aho bagenda mu biganiro ibyo ni ibintu tuzije ndashari muto nari nkiri umwana muto y'umugabo hama byaranditswe hariho ntuze ya guverinema imwe igisirikare cyakigizwe n'ubwoko bumwe intwaro guhera kuri perezida etayire na perezida yari hari kuko nta n'uwo bari bigize batora yari kudeta kuko uwo bari batoye bari bamaze kumuniga hamara bagenda kuganda babuganire rero twaranje tubabe uburyo izi mpande zibiri zose zihanganye zigende turabe uburyo twobaranja tubumvikanishe twabugiye izo ntwaro twozivanga bashavugani boti ibice 40 by'abatutsi bigende ngaha ibice 30 by'abahutu bigende ngaha ati mu gisirikare bigende uko mu gipolisi bigende uko abantu bose barumvikana nati ibyo bintu birakwiye nuno munsi niko bikire none ibyo bintu aguma garuka ko ngo Arusha ngo ngirikira hunyangwa gubikagira iki kandi nubirikira akora niyo constitution twaraye dutoye nuno munsi nyene ikintu zeye ikintu cya Arusha ntabwo bigeze bakica kure sinumva impamvu rero nagomba
yego munyarutse kibazo cyanyu
nagomba asigurire ami impamvu abone uburyo Arusha yo bitarikira kora gushika ubugo
reka abishure
ikindi nacho kubijanye n'iby'umukuru umukuru w'igihugu yaravuze kabiri gatatu avuganijewe ikiringo kiwanje kiherana ni ntuzeya ati n'ibihumbi 2020 sino umuntu zeya secretary general wa CNDD-FDD yaravyibwiye ubu tugiye kwiga kugira ngo turawundi muntu azoza ameze nka nkuru nziza azomusubirira none ayo makenga bumva bagomba bafise nayige
reka bishure reka muherahiza bishure
yego nibagende kuri tere ba batangura bategure ayo matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko bakishinga kugenda bavuga ngo hari ibitagenda hari ibitagenda neza i Burundi niko vyamye Demiredis none nibereye na Demireke baguma bakina icyo bitanuze ya chaise vide humva rero ngaho mushyigiye utakunze kuja mu ihiganwa n'umunyeshuri agiye ku ishure
nihishure reka murangize reka bishure
akagenda ku ishure akaba exame ntatonde muri exame ntavuga ingorane ziba zashize niki umunyeshuri umwarimu aramuha ubusa abantu abarimo rero umwarimu mu Burundi ni umunyagihugu uciye wigira rero ukagaruka baguma bahenda abantu ngabantu
ni reka muherahize ko tutaweza kubandanya ikiganiro yumvise ico cyumvira mwashikirije kabishure mu mwishure madame Marie Louise
yaba kongora kuko ni byinshi icambere na mbere nagomba ndamubwire umuhari w'abakenyezi n'abigenda baharanira amateka mahoro n'umutekano mu Burundi bitari umugambwe ni ukuvuga ko tutari opposition nta vyitaro vya politike turiko turaharanira turiko duharanira amahoro umutekano gutwagwa neza n'ihinduka ry'u Burundi kuko Burundi bageze guhinduka ubundi bageze gutese bageze gusubira kuraba inzira nziza isumbi yo twahoramwo idushikanye dushaka gushika twebwe icyo twifuza iterambere ridakumira intwari ridakumira n'abakinzi bahabwa ikibanza n'abanyagihugu bandi bose imigwi yose igahabwa ikibanza nicyo turondera umunsi turi kumwe n'abandi bantu nabo nyine bari kubaragwanya iyi ntwaro idutwara ikinze ihotoye yica umunsi abanyene turi kumwe bose ika kubutegetsi bakagira nk'ibi biriko biraba two biyamiriza ukunyene nagira ndamubwire rero yuko ngira ngo yabafite ikibazo utariwe kuko jewe twebwe mu muhari wacu ingwano yacu si ibyicaro bya politiki nta matora tuzojamo rero tuza kwiyamamaza ntituragire umugambwe mugabo tuzowugira ubundi munsi tuzinjire tubishatse ntacyo kubuza na kimwe ariko ubu ntituahashita siho turi kandi ikindi nacyo ndiko ndavuga nti ibiganiro amasezerano y'Arusha amasezerano y'Arusha nge naho nyango ibintu byari bitegekanijwe mubiravye neza mukaraba mbega amasezerano y'Arusha yashyizwe mu buryo cyangwa ntiyashyizwe mu ngiro jewe ndabiravye nkabiraba neza byose mvuga nti oya ntiyashyizwe mu ngiro niyaba uwo muntu atabibona ngena atashyizwe mu ngiro ngiyayosubira akabiraba neza agasoma neza akaraba ibyashoboye kurangurwa n'ibitashoboye kurangurwa icya mbere kitashyizwe mu ngiro ni bimwe twabirinze gusubiramwo bamwe baravuga bati byari byanditswe yuko ikiringo cy'umukuru w'igihugu biba bibiri atowe ku ijwi rimwe rimwe ahandi mugabo twebwe tubiraba tubisoma ukagira uti amasezerano y'Arusha ntiyakurikijwe ibwirizwa shingiro byavuye muri ayo masezerano icyo byavuga ku byerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu biranzwe neza biraboneka usomye urabibona icyarengeje icyo barenze ko kirazwi turakibona uno munsi ko umukuru w'igihugu avuga ati jewe sinzosubira kwitoza ni byiza cyane ni sawa turabishima mugabo jewe nanje ntajewe n'umuhari ndimwo tukavuga tuti ikibazo ntikizaba gitoye inyishu kubera yuko ibyo sisiteme turiko turagenderamo si sisiteme ituma abanyagihugu bose bumva ko barimwo ni sisiteme ikumira ni sisiteme ihora yanga amategeko ni sisiteme irondeza ineza yayo gusa ikarondeza ineza neza y'abanyagihugu aho rero mu gihe ibyo byose bitarahinduka reka tugume tuvuga kandi abyumve n'uwo ariko arabimbwira tuzoguma tuvuga ibitagenda neza gushika bigende neza ko ntidushobora kuba mu gihugu tuguma dufukafuka tugira ngo ntacyo baratowe uwatowe ategerezwa kuba azi ko yatowe kugira ngo agirire neza igihugu n'abanyagihugu kandi adashoboye kubigira nk'uko avyishure abibazwe naho ntituzokwigira tuva aho turi nimba umuntu atwara igihugu azi ko atacabazwa na kimwe ibikunda ntibishoboka n'utwara umugambi umuryango harya arafise uko abazwa harya abantu barafise icyo babaza se kandi bakamwereka ibitagenda bakamwereka ibyo bifuza ko byokosorwa nta gituma na kimwe iyo abantu ariko baravuga ibintu bitagenda neza mu gihugu cyangwa nk'uko abantu benga uramenje sukumenja niko bimeze niko bitegereza kumera kandi abantu niyo badahuje hariho inzira y'uko umwe avuga icyiyumviro w'iciwe
ubundi akavuga iciwe ugasanga nibihuye ugacurondera ingene bihuza nutera guca wica nutera guca toteza nutera guca womora abantu kuko bavuze ibintu uko utabishaka abantu baguma ari abanyagihugu uko biri kose rero nibaza yuko ibyo bari ko baravuga byose ndabyumva mugabo ntibishobora kuba mu gihe gito turi ko turagenderamo ayo makenga rero abo bayafise ni kubumva igite ikikurikira naco nibivuga byihiganwa ihiganwa byari bikwiye kwihiganwa riba muri ico twita environnement nzi amategeko apanze neza abisigura neza kandi abyerekana neza ingene bigenda umuntu wese akabaza hari kwaraja ntubu uri kugendera ahantu utazi itegeko rikugenda tategeko rikora hakora ingufu hakora igikenye hakora ngo ego bwinshi ubwinshi ni byiza mugabo ni wowe ubwinshi buri hamwe kugira ngo burondere neza n'ubu bwinshi buri hamwe kugira ngo bwice udafise ingufu nk'izawe
yego
naho ndavuga yuko igihugu cacu kidahinduye ingendo n'ubundi ntawe tuzatuyagira gushika kandi abarundi bose bataza kubyumva ariko Pascal ariko aravuga ati tuvuga amahoro y'abarundi bose umutekano w'abarundi bose naho nanje mpagaze amahoro n'umutekano w'abarundi bose
yego murakoze radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga uruhara rwa Fasoni Guba ari uruhe ico kibazo ndakibajije mwebwe Madame Pascal Ziminane
uruhara rwa Fasoni jemaze kubona nk'ahumengo abapfasoni yahashitse muri politike bifata nk'abagabo mu bandi nabibonye mu biganire guhera Demis guhera mu 2016-17 tuba abapfasoni peut-être physiquement mugabo hageze kwiyumvira abagabo bashwanye natwe duca tuja kuri position soit iri contre le gouvernement canke tukaja kuri position iri pour le gouvernement hama unité ubumwe bw'abakenyezi bukabura mugabo ubumwe bw'abakenyezi kubura jewe ngerageje kubyiyumvira nibaza yuko binaterwa na kahise kacu kuko abakenyezi duhura twarakuze tugakura mu bihugu bitandukanye bamwe bakuriye mu Burundi baza guhunga muri 2015 abandi twakuze turi impunzi kandi nakuze ndi impunzi nkuri i Kigali urumva Burundi tubona ntitubona cyo kimwe imibano hagati y'amoko ntituyitahura cyo kimwe ugukorana kw'abanyamigambwe ntitubibona cyo kimwe mugabo je nibaza yuko tutagumye ngaho tutagombye kuguma ngaho twagombye kumva yuko namba harageze ko igihugu cacu kivuga kiti abakenyezi bazabe muri politique murabizi yuko no muri constitution yacu birimo kandi birubahirizwa c'est pour que hagira iyindi façon de voir parce que les analyses je nkora kuri représentation y'abakenyezi n'ama groupe minoritaire mu analyse politique abakenyezi babashira muri politique parce que hariho croyance ishobora kuba isipoza ko abakenyezi bafite ukundi kuntu babona ibintu gutandukanye nuko abagabo babona ibintu mugabo hageze kuri kayi Burundi iyo analyse iraba limite si tutugiye arusha iyo analyse iraba limite kuko duca twifata nk'abagabo hakaba aggression hakaba gucengana kutabwizanya ukuri rero abakenyezi twakora iki nitubwizanya ukuri tuvuga icyo dushaka apana kuvuga icyo twiyumvira yuko uwundi ashaka kumva hoya nitube direct tuvugane ikiri ku mutima icyo twiyumvira icyo dushimye n'icyo tugaya kuko hitwa kwama gusa tugaya oya marireze bacha ko yavuze ntuze ingene muri family ibintu bikorwa umubyeyi yakoze ikintu n'abana bafite uburenganzira bwo kumubwira bati ibi bintu nitubishimye mugabo uri n'umwana niwo kwama buri gihe ugaya no uragenda ukagaya mugabo kavuga uti ibi ndabishimye nitubandanyirize kuri ibi naho ndabigaye niturabe ingene two bitorera inyishu nitube jista abakenyezi bashima cyangwa abakenyezi bagaya iyo niyo ngorane abakenyezi tujya arusha swate tugiye gushima swate tugiye kugaya ugasanga ntituronse icyo mu gifaransa bavuga registre milieu icyo kintu turakibura
yego
ukritika cyangwa tugiye kwapuya icyo kintu tukivemo dukritike dushaka kukritika mugabo turakonese yuko hari n'ikindi kintu cyiza tugaye dushaka kugaya mugabo turabe yuko hari n'ikindi kintu gishobora gukorwa hama tuve muri logique y'abagabo ibintu byo kwa madukurura na cyangwa dushaka gucengana tubivemo tubivuyemo tukabwizanya kiri ku mutima nibaza yuko tuzagira icyo tumarira igihugu mugabo tugiye gucengana tuzaba tugiye nk'abagabo mu bande
yego mweho madame Marie Louise muhavuga iki ku ruhara rwa bafasoni gwo buruhe mubona bafasoni bakwiye kugira ruhara rusumbije mu twigoro tukunyanisha barundi
cyane gose kandi birashoboka uretse yuko twakuriye muri ingorane zirafise ukuntu zatumye abantu bafise uko biyumvira bamwe ukwaba abandi ukwabo kandi n'ikintu cyo kurwanya cyane mugabo ikindi naco gituma bitoroha ko abakenyezi bashobora kugira urwo ruhara runini mu kunywanisha abarundi n'ukuntu ibintu biriko biragenda iwacu uyu munsi sinfise nkeka z'uko abantu benshi abakenyezi benshi begereye ubutegetsi cyangwa umugambi uri ku butegetsi bashobora kuba babona yuko ibintu byari bikwiye kugenda ukundi bashobora kuba babona yuko byari bikwiye yuko by'ukuri abarundi basubiza hamwe bakanywana bakabana nk'uko byamye mbabizi neza ko hariho benshi mugabo ntibazobyubaka kubivuga kubera yuko ubivuze ushobora gupfa cyangwa ukomogwa muribuka ko hariho undi munsi bavuze ari umuntu yavuze mu bategetsi ati muri iki gihe utemewe gushyigikira ubutegetsi afite inzira yo kwiyahura cyangwa guhunga cyangwa guhora urumva rero muri icyo gihe n'abakenyezi birabafata ni byoroshye rero naho babyumve naho babishaka ndabizi neza ko ari ho babishaka mugabo ubundi akazi kacu nk'abakenyezi twari kunywanisha twari guhuza abantu twari kwegeranya abantu akazi atabyibagiye twarigeze gushaka kubiganira turi Arusha ntibyaciye bikunda mugabo ngira ngo arumva intumbero twari ko turajamwo n'iyi nyene ko abakenyezi bateza kuja hamwe bakiyumvira mu biratandukanya byose mbega twobirengana gute kugira ngo turabe icyo dushobora guhurira ko tucubakire ko dufashe Uburundi kogorora iyo niko kazi twagomba gukora nk'abakenyezi aho bishobotse hose kandi tugomba kuciyumvira tukakimenya twese aho turi ko turinda gukora ariko kazi kacu turabavyeyi turavukana na bamwe muri abo bari ku ruhande muri cyangwa ku Burundi abandi turubakanye abandi twarabavyaye abandi ni inshuti na bagenzi twarinda kuba bahuza kandi nico Imana yaturemeye
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Leonidas araduteye aka muratwumva yego watubwira irindi zina naho hamagaye uri
ewe ni fani n'imbere Leonidas
uri he
amagandi mu Burundi
mu Burundi
ego ni mu Burundi
ufise ikibazo canke icyumviro
ibazo ari ko ari mu n'icyumviro
yego
gambere nagira mvuge kuri iki kijyanye n'uko mu Burundi waba atariyo amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano mu Burundi ndiho aho gusa oba hariho abarundi bamwe bamwe akamaro n'umutekano afite umutima wabo badatekanye kubera ingo izina ziriya kandi nyine ibibazo bya politiki ariko ibyo byose ni ibisanzwe hanyuma ikindi aya masezerano ya Arusha ariko baraharanira iyo tuzi yuko igihugu mu bisanzwe ibwirizwa rikuru risumba ayandi ibwirizwa ashingira amasezerano ya Arusha azaho ntiyagiye kugira ngo abe ariyo atwara igihugu kandi nabyo yuko aya masezerano ya Arusha nibaza yuko atari bibiliya yanditse ku Burundi ahubwo ni amasezerano yagiye kugira ngo afashe abarundi muri icyo gihe none rero ko twageze mu gihe kindi Burundi bukava mu atiriya gihe bwari burimo ubu twabwirizwa gutera intambwe amasezerano ya Arusha bwitwa kuguma twara igihugu ahubwo igihugu cyo gitwabwa n'ibwirizwa shingiro nk'uko n'ibindi bihugu bitwara kuko igihugu kigwa n'ibwirizwa shingiro
ku bwanyu rero ndabumvirije ayo masezerano ya Arusha nta kamaro afise ibwirizwa shingiro ntiryo yisunga
amasezerano ya Arusha yaragize
akamaro ariko uno munsi ko tutari mwa bihe mu bihe nka bisa na biriya twari turimo ikigwa shingiro nibyo byagize gutwara igihugu kuko no mu bindi bintu bigenda.
Murakoze. Radio Ijwi rya Allo? Oh. Nyarutsa mu nyarutse muduge ku ijambo?
Yego, ikindi nagira mvuge ni kijyanye nuko guharanira aya aba bavuga yuko baharanira amasezerano y'Arusha. Usanzwe amasezerano y'Arusha nk'uko meze kubivuga iyo yaragiye gutwara igihugu bigira utwagwa n'igirirwa shingiro. None rero kubera iyo mvo babwirwa guharanira ahubwo igirirwa shingiro nibyo rikomeye cyane gusumba aya masezerano y'Arusha. Nubwo hari kubaho umugwi uharanira igirirwa shingiro y'igihugu. Hanyuma ikindi kubera amasezerano y'Arusha nyine nagira mvuge nuko mu Barundi nka bose nigasenye kwa hafi imigwi ibiri abarundi bose ntibatumye ku masezerano y'Arusha. Hariho imigwi itasinye n'umwe nk'akarorero irimo hari FNL parti yakubitse wari kuragwana wari mu ishyamba yazi ko itasinye kwa ayo masezerano y'Arusha. None wumva ayo masezerano y'Arusha ari n'amasezerano yagizwe hagati y'imigwi ibiri mugabo atari abarundi bose rero ayo hoye ni batatu batatuma bayahariyako cyane.
Murakoze, reka tubandanye. Murakoze. Marie Louise muhavuga ku iki ku ico cyumviro cha Leonidas?
Ico cyumviro nibaza ko kidafata kitaraba neza igihugu cy'u Burundi aho kiri. Kuvuga ngo amasezerano y'Arusha yarenganywe byari kuba byo yashyirwa mu ngiro kuva bwa bundi agitegwa ku igikumu. Yashyirwa mu hari ibintu byinshi tuba twaramaze kurengana. Amasezerano y'Arusha si yazoguteza imbere. Mugabo ntiyaducira inzira yo gutera imbere. Ubu rero cyane bibaza yuko uyo muntu Leonidas icazanye n'icakindi cyabavuga bati mu Burundi amahoro yariraye umutekano wariraye turabizi neza tutabeshana nawe narabizi ko ata mahoro ahari kuri bose muri uyu mwanya. Mugabo iyo babibyishyize ngo bakabivuga ikabimvugo y'ukwanka kubona ibibazo nta n'umuti tuzokwigira turondera kuko mu kubwira ngo urondere umuti ubanza kubona ko ufite ikibazo. Iyo utabona ko ufite ikibazo nta muti uzorondera. Ni nk'ibyo by'ibiganiro ariko murabaza kare mwabagije Pascal Mutimbega ibiganiro ni kuko ibi ataco byashyitseko kubera yuko ntushobora kugenda kwicara mu biganiro uvuga ngo nta kibazo ufise kuko ntibikenewe kujya kwicara none ugiye gukora iki. Mu gihe ugiye kwicara mu biganiro ngo urondere inyishu y'ikibazo utemera ko ufise nta muti uzoronga. N'ibyo bya Leonidas rero amaze kuvuga ati amahoro n'umutekano birahari nta ibyo by'amasezerano y'Arusha ntibisubira kubikemura. Mugabo ku bwanje nta mahoro turaronka nta mutekano turaronka abarundi ubumwe bw'abarundi ntiburakomera ntiburatsimbatara nicyo gituma arya masezerano y'Arusha yari yagenewe n'ubumwe ntigikemewe ko tugikorerako. Aho rero niyumvira ko ari ibyo twamye tuvuga kuva kare iri bwiza shingiro najya ariko aravuga ngo ntiturivugire. Iyo iryo bwiza shingiro ririndira abarundi bose bagataha hama bakaba umutekano wagarutse agacavuga tumve rero ndababwiye ngo turabe ni bimwe nanjye mvuga bya sisitemu bitwara ngo turabe rero ingene twoshobora kupanga intumbero y'ingene Burundi buzorongorwa. Bagaca bica bakavuga ibyo byinshi washingiro bakabisubiramo bikaraba ingene iterambere izotsimbatazwa amahoro azotsimbatazwa umutekano izotsimbatazwa intwaro idakumira izotsimbatazwa amategeko azohabwa agaciro. Aho nibaza ko twari kuba turi ko tugenda mu nzira nziza mugabo kubera tutarigize ko byarinda kuba icyo dushika ko nicyake n'igihe kikitugoye n'ubu nitubashika aho tuvuga tuti turogoroye.
Yego, mwa madamu Pascazi Minani muhavuga iki ku cyumviro cya Leonidas?
Je navuga yuko hari ikintu mbari bize bacyako yavuze yuko Arusha ntiyakurikijwe kubera ikiringo cya gatatu cya Nkuru Nziza. None ubu ko ibyikiringo cya gatatu cya Nkuru Nziza kivuye mu nzira navuga yuko rero Arusha yakurikijwe. Hama kubya Leonidas kuvuga yuko Arusha itagikenewe je sinovuga uko kuko turabye je mvuga ibyo Burundi tuje ndabye akahise ku Burundi. Arusha yatumye amoko abiri ashobora kwicana hamwe mu butegetsi mu gisoda mu gipolisi muri parlement muri gouvernement muri sena. Murakoze. Urumva rero icyo giye ndakivuga yuko nakamaro arusha yadukoreye nk'abarundi twese kumva yuko amoko yose ari represente mu nzego zitandukanye z'igihugu. Urumva rero je warusha ndayishigike kuri ico kintu yadushikanyeho. Kuba rero arusha hari nibintu bimwe itarashikanaho aho naho ndayigishigikiye mugaba pana kubijanye n'ikiringo kuko nibaza yuko iby'ikiringo Perezida Nkurunziza yabidukuyeho urumva iyo CCJ nibaza yuko twasubira ko iby'ikiringo ntibizasubira mugabo ikindi arusha itashoboye gushirwaho arusha ntiyashoboye gushirwa mu ngero mu pratique kubijanye na justice mu Burundi nka fonctionnement ya sever je nibaza yuko mu gihe sever itarakora akazi kugira ngo abakoze ibyaha mu Burundi bamenyekane jewe simvuga nti bamenyekane bafungwe cyangwa bamenyekane bagirirwe nabihoya uwagize ikibi izina giwe rimenyekane abakoze ikibi ari akagwi ako kagwi kamenyekane hama bidakenewe yuko basaba ikigongo abarundi basaba ikigongo arusha zinavuga yuko yatsinzwe mu kudashigikira sever kugira ngo ishira habona akahise ku Burundi mu bijanye n'ubwicanyi bwaranze histoire y'u Burundi.
Yego. That is with America Washington DC mwanyu ubiye kurangira ko turafise ubundi aduteka mu Theodore muri make ubaze ikibazo canke intererano.
Okay, ngewe nitwavuga ima Theodore ndane kiwagabaga. Ndabanza mbashimire ku mwanya mwiza muduhaye ngo tuvuge icyo twagezeho cyo twatezaho. Ndabanza nshimire mari ku busobanuro bwiza yatanze ariko nayo mfite ikibazo. Ese buriya ni byiza ko mwareba kuri karikuri y'iparite y'ubuyobozi gusa mwebwe ubwanyu nk'abaturage mwebwe mwumva ni iki mwakora cyangwa se mwashishikariza abaturage kugira ngo babashe kumva icyo kintu koko bakongera bakahuriza hamwe. Okay. Araho yavuze ngo
munyarutse
habayeho gusa nk'aho batandukana akazamo parite ebyiri. Icy'ingenzi nge ni uko numva habo kongera mukegera mukumva ko muri abarundi
reka bishyure ku mwanya ugiye kurangira
yego ikindi namubaye
munyarutse umwanya ugiye guhera
eh okay none icyanyuma nsoza nagira ngo mbe namubaza ese nizengamba bumva bo bifitemo ubwabo bumva
barira
abaturage imbere kugira ngo wene babyageze mu muyobozi kuko icy'ingenzi
reka bishure kuko mubandanije umwanya zo buheze ntaronka umwanya wo kubishura yabumvise mu mwishure Madame Marie Louise
David yuko ibintu by'intwaro nziza by'amahoro by'umutekano by'iterambere atarakazi k'abatwara gusa n'abatwagwa barabishyize mu ruhara mugabe intumbero itanga abatwara kuko utwara niwe yitwa ko abararira kure akabonera kure abanyagihugu akamenya ashaka kubakura naza kubashikana mu gihe rero amaze gutanga intumbero abanyagihugu barakeje kumukurikira bakanamufasha bakamushigikira kugira ngo ashobore gushika yarinda gushika twese rero nk'abanyagihugu by'ukuri umwe badutwara wese atujyana mu nzira n'imeza y'Uburundi n'imeza y'Abarundi kwebwe nk'abakenyezi ibyo ari byo byose turiteguriye kumukurikira no kumushigikira mugabo icya mbere turaba mbega arondera ineza y'igihugu n'abanyagihugu mbega arubahiriza amategeko y'igihugu mbega by'ukuri arabona kure ariko aratubonera hariya dushaka gushika hari naho tutahazi twebwe mugabo ataza kuhamenya kuko nicyo gituma ari umurongozi.
Murakoze muri make cyane Madame Pascal Ziminyani make cyane nikiye cyumviro cyanyuma mwashikiriza
nyuma nuko two kuyumvira Uburundi mbere yuko twiyumvira inyungu zacu bwite.
Murakoze bari abatumire bacu Marie Louise Baricako hamwe na Pascazi Minani twariko tuvuga ku ruhara rw'abakenyezi mu byerekeye kugarukana amahoro n'umutekano no kubikomeza mu Burundi n'uruhara bogira mu kunywanisha abarundi. Tushimiye rero abashoboye gukurikirana iki kiganiro muri sanga abaduteye akamo bagashikiriza ibyiyumviro bakabaza n'ibibazo namwe mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro tubashimiye rero tubifuriza ibihe byiza tubasaba no kubandanya mudukurikirana mu biganiro tubashikiriza iminsi yose na cyane cyane n'iki kiganiro muri sanga gikurikiranwa n'abantu benshi mwese rero hamwe ndabifurije ibihe byiza. Thank you. muteza matwi radio ijwi rya Amerika.